mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ribagezaho ibiganiro byaryo mu kinyarwanda mu kinyarwanda hani Washington, kuri mikoro muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Nawe ahuri hose ikaze mu biganiro byacu ni weekend no gatandatu wa nyuma wo gusoza umwaka.
Zwada tuikora no hanyuma ni cyabangobwa zogaruka mibarabara gushaka tuvi nyuma.
Uwo ni Ramadan Nkurikiye, ni umujyanama mukuru w'umuyobozi w'igisagara no mujyi wa Bujumbura mu Burundi. Ni mu myigaragambyo y'abaye uyu munsi bamagana abanyamahanga. Tubafitiye n'inkuru ku myiteguro y'amatora ateganijwe kuba ejo muri Congo. Nawe kandi ahuri ikaze ku Ijwi rya Amerika. Ndabashimiye biteguye gukurikirana gahunda zacu uyu munsi ku gatandatu wa nyuma w'umwaka. Reka duhere inkuru z'uyu mwanya mu Burundi, aho abagize imiryango idaharanira inyungu za politiki ndetse n'abatuye igisagara mu mujyi wa Bujumbura uyu munsi bazindukiye imyigaragambyo yo kwamagana abanyamahanga. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika mu Burundi Evariste Nzikobanyanka niwe wakurikiranye iyo myigaragambyo.
Bagenda bashimagiza umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza, bari bitwaje ivyandiko vyiyamiriza bo bose, baba Barundi canke amakungu adashaka ko Burundi buva mu ndyane. Eme Pascal Nduwimana arongoye ihuriro Rukristu yabwiye Ijwi rya Amerika intumbero iyo myiyerekano yatunganijwe n'amashirahamwe adaharanira igicaro vya politike akorera ku butaka bw'u Burundi.
Twebwe murazi uko hari hanamaze igihe ariko haravuga ibintu byinshi cyane kuva igihe umushikiriza manza atangiye iyi mitahe ndetse hagafatwa na bamwe bamwe mu bikekwa ko boba baragandaguye president Ndadaye, ndetse murazi uko haciye iminsi yarasoye n'imitahe y'abashika kuri 17 harimo n'uwantu wahoze arongoye u Burundi. Haravuze ibintu byinshi cyane ndetse mwarabonye uko muranumva uko n'urongoye ubumwe bwa Afrika nawe yoba yaragize ica avuga kwiri fatwa canke kwiyi mitahe, avuga yuko urumanza rw'abagandaguye president Ndadaye yuko ngo leta ko yotenyenya ubutungane ko bwotenyenya, ndetse aranavuga yuko hoba no guhungabanya ubumwe bw'abarundi. Twebwe rero twaratangaye mu gihe amakungu aguma zaratera kamo ibihugu vya Afrika bakavuga bati ubutungane ati by'ibihugu vya Afrika ati nibwigenge, mugabo ibi rero byanashikira u Burundi canke no kubutungane abwacu amakungu amwamwe bakavuza induru bati nimutenyenye.
Abitavyo myerekano nta kindi bashikiriza nuko bazoyihagarika ari uko abadashakira amahoro Burundi na cyane cyane abivanga muri politiki y'igihugu bataye hasi. Uyu ni Ramadan Nkurikiye, umuhanuzi mukuru mu biro by'umukuru w'igisagara cya Bujumbura, nabo nyine yari yitabye myiyerekano.
Mu gihe cyose uzobona abantu bashaka kwisuka mu bitabaraba bashaka kwisuka muri politiki y'u Burundi, twebwe abanyagisagara ntituzobyemera. Uzokwama twaseruse kugira ngo tuyiyamirize, tuzobanza tubikora no hanyuma nibyaba ngombwa tuzogaruka mu ibarabara gushaka tuve inyuma.
Amashirahamwe adaharanira ibyicaro bya politiki avuga ko yakiriye neza ijambo ry'umukuru w'igihugu yarashikirije abarundi ko atazosubira kwitoza mu matora y'umukuru w'igihugu. Eme Pascal Nduwimana arongoye ishirahamwe Rukristu ashimira umukuru w'igihugu nkuru nziza
arahira itariki 20 z'ukw'8 muri 2015 yarabivuze neza, aravuga ati nikiringo canje cyanyuma, aravuga ati Imana yo mwijuru niyo cabona. Twebwe rero mu mashirahamwe yacu twaravuze tuti iyi niyo demokrasi, we niwo muntu avuga ijambo akajyumako. Yaravuze ati nahawe bagumye abangaboza ku rugi wanje bagahamiriza umwaka wose sinzobanduka ku ijambo navuze. Ubu rero ni mu mugambi wiwe wo kwitunganya bakamenya ninde azosubira mu kibanza ciwe.
Ijwi rya Amerika ryashatse kumenya aho ayo mashirahamwe adaharanira inyungu za politiki ahagaze ku bijanye n'amatati ya politiki hagati y'u Burundi n'u Rwanda. Eme Pascal Nduwimana na kindi yifuza ataruka ivyo bihugu byosubiza hamwe.
Nta nyungu nimwe iriho yuko haba kuguterana igitsure agatosi koba hagati yo ku Burundi no mu Rwanda, kuko twese biravye turavuga rumwe. Uravye mbere na kahise kacu abarundi abanyarwanda usanga ari kamwe, rero twebwe duhagaze hagati na hagati turavuga tuti abarongoye ibi bihugu nibaje hamwe nihabe kumvikana natwebwe turababara iyo tubonye atakwishira no kwizana usanga hagati abarundi abanyarwanda biratubabaza
amashire hamwe ya societe civile akorera ku butaka bw'u Burundi avunira kagohe abantu bose begwa n'amatora yimirije mu Burundi muri 2020 afatiye kucuka kibi cyaduse mu matora ya 2015 urongo yihuriro rukristo asaba ko ivyabaye bitosubira asaba ko uzotsindwa yo kwemera intayezo bashize uzotsinda nawe akazotwarira bose Bujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika.
Urakoze Evariste. Ayo ni amatora mu Burundi muri 2020 mu myaka no mwaka umwe uri imbere ahubwo naho muri Congo amatora nejo. Inama nkuru y'itangazamakuru rikoresha amajwi n'amashusho mu itumanaho irasaba abanyamakuru kwirinda inkuru zivangura. Kiliziya Gatolika yo muri Congo yifatanije n'andi matorero mu gusengera amatora azaba ejo ku cyumweru. Claude Ganza mu Nyamagana ni uduye inkuru irambuye kuri ikibazo cy'amatora ejo muri Congo.
Harabura amasaha make gusa nko kuri iki cyumweru tariki 30 z'ukwa 12 umwaka wa 2018 haba amatora y'umukuru w'igihugu. Aya badepite ku rwego rw'intara n'urw'igihugu urwego rushinzwe itangazamakuru rikoresha amashusho n'amajwi mu itumanaho CSAS mu magambo ahinnye rurasaba abanyamakuru kwitwararika no kwirinda inkuru zishobora gukurura amacakubiri mu baturage ahubwo bakabahamagarira kunga ubumwe. Tito Ndombi ni perezida wa CSAS twavuganye asoje ikiganiro n'abanyamakuru mu mujyi wa Goma.
Les médias doivent éviter de surchauffer la cité par des
itangazamakuru rikwiye kwirinda guca igikuba mu mujyi ibiburwango rihamagarira abantu ubugizi bwa nabi n'amacakubiri imvugo zo gutukana kw'abakandida n'ibindi. Turasaba abanyamakuru ko nyuma y'amatora batangaza inkuru n'ibiganiro bihamagarira abaturage kunga ubumwe ntibashyushye abantu imitwe. Murabizi ko ibihe byo kwiyamamaza byarimbanije kandi abakandida bakoresha amafaranga menshi kandi akenshi nyuma y'amatora hari abahita batangaza ko aribo batsinze. Tuributsa itangazamakuru ku komisiyo y'amatora yonyine ari ikusanya amajwi ikazatangaza abazaba batsinze.
Les noms de ceux qui auront été élus.
Bwana Tito Ndombo yobora CSAS yashimiye imikorere y'itangazamakuru rikorera igomo ugereranyije no mu bindi bice by'igihugu ariko avuga ko hari abagiye barengera bakikoma abakandida batavuga rumwe n'ubutegetsi. CSAS ivuga ko ubuzima bw'igihugu butarangirira ku matora kuko abo umunsi umwe ariko ubuzima bw'abaturage bugakomeza. Ari nabyo ahera avuga ko impamvu zose zashyira ahaga ubuzima bw'abaturage biturutse ku mikorere y'itangazamakuru bikwiye kwirindwa. 3% by'abaturage bemerewe gutora ntibitabiriye amatora. Nabo muri Beni, Butembo na Yumbi bo bazategereza gutora mu kwezi kwa gatatu k'umwaka utaha nk'uko komisiyo y'amatora yabitangaje. Abaturage basaga miliyoni n'ibihumbi 200 nibo bataza gutorera rimwe n'abandi kuri iki cyumweru. Aba kandi bari gutora kimwe n'abandi bose iyo amatora aza kuba ku itariki 26 z'uku kwezi. Habaye iki cyatumye abari gutora tariki 26 bivuga ko baramutse batuye tariki 30 byateza kaga. Ni ikibazo Senko inama nkuru y'abepiskopi Gatolika ibaza. Kuri uyu wa gatandatu Senko n'itorero rya Gikristo bateguye amateraniro yo gusengera igihugu. Amasengesho yanitabiriwe n'abakandida Martin Fayulu w'ihuriro Lamuka na Madame Marie Jose Ifoku. Musenyeri Fridolin Ambongo yasabye ko abakristu n'abandi bose bifuza amahoro bakomeza gusengera Congo. Niba twemera amahoro tuyaharanira tuvuge iby'amahoro bizatubashisha kubana neza tutitaye ku byo tutemeranyaho. Nyagasani yumva amasengesho yacu kugira ngo ejo bitarenze ejo uzatubere umunsi mushya mu mateka y'igihugu cyacu umunsi kandi tutazibagirwa. Aha tuhavuye imitima iruhutse kuko twizeye ko Umukiza yumvise ugusenga kwacu kandi turizera ko amatora y'ejo azagenda neza. Nibyo duharanira. Aya madini n'amatorero arasaba kwirinda icyo ari cyo cyose cyaganisha igihugu mu mvururu n'urugomo nyuma y'amatora. Umuryango w'Abibumbye nawe urasaba abanyepolitiki n'abandi bose kureka abaturage bakazatora mu bwisanzure kandi bakirinda imvururu. Ese koko nta mvururu ziza yakurikira? Nge namwe tubitegereze. Claude Ganza Munyamagana mu burasirazuba bwa Congo Kinshasa ku bwa Radio Jwi ry'Amerika.
Arakoze Claude Ganza. Amatora muri Congo rero nejo ku cyumweru Ijwi ry'Amerika rizakomeza kubagezaho ku buryo bwa hafi bw'ayo matora duhereye ku mujyi wa Goma, Ibukavu ndetse no mujyi wa Uvira. Noneho tugane mu Rwanda mu rwego rwa siporo. Kuri wa gatandatu ikipe ya Mukura Victor Sport ikomeje urugendo rwa rwirushanwa rw'umupira w'amaguru ku rwego rwa Afrika. Claude Ganza Munyandinda ahubwo nibyo agiye kutugezaho.
Mumpira maguru ikipe ya Mukura Victory Sport yamenye ikipe bazahura mu ijonjora rya gatatu ryo guhatanira igikombe cy'impuzamashyira hamwe y'umupira maguru muri Afrika Coupe de la Confédération. Ni nyuma ya tombola yabereye I Cairo mu Misiri. Mukura Victory Sport izahura n'ikipe ya El Hilal yo muri Sudani. Umukino ubanza uzabera muri Sudani mu mpera z'icyumweru gitaha wo kwishyura ubere ibutare kuri Stade Huye. Mukura y'umutoza Christian Haringingo ukomoka mu Burundi yageze kuri iyi ntera imaze gukuramo amakipe abiri. Ku ikubitiro yasezereye Free State Stars yo muri Afrika y'Epfo ikurikizaho ikipe ya El Hilal Obeid yo muri Sudani. Ikipe izarokoka hagati ya Mukura Victory Sport na El Hilal izahita yinjira mu cyiciro cy'amatsinda. Amakuru yacu y'imikino tuyakomereze ku y'ingenzi yaranze mu mwaka turangije 2018 ku rwego rw'isi. Tuyatangiriye mu mupira w'amaguru aho ikipe y'igihugu y'Ubufaransa yegukanye igikombe cy'isi cya 2021 cyakinwe mu Burusiya. Umutoza Didier Deschamps n'abasore be batsinze ikipe y'igihugu ya Croatia ibitego 4-2 ku mukino wa nyuma ku itariki ya 15 Nyakanga 2018 kuri Stade Luzhniki y'i Moscou imbere y'abantu 178. Tunyarukiye mu irushanwa ry'igikombe cy'amakipe yabaye mbere iwayo ku mugabane w'Uburayi Ligue des Champions, ikipe ya Real Madrid yo muri Espagne yaciye agahigo ko kwegukana iki gikombe ku nshuro ya gatatu yikurikiranya. Yabigezeho itsinze Liverpool yo mu Bwongereza ku mukino wa nyuma ibitego 3-1 kuri Stade Olympique mu mujyi wa Kiev muri Ukraine. Real Madrid ikomeje guhamya ibigwi kuko kwa gatandatu tariki ya 22 ku kwezi yongeye kwisubiza igikombe cy'isi cy'amakipe y'abaya mbere mu irushanwa ryaberaga mu bihugu byunze ubumwe by'Abarabu. Yatsinze ku mukino wa nyuma ikipe Al Ain yo muri icyo gihugu. Andi makipe atanu yari yaserutse ni Team Wellington yo muri Nouvelle-Zeland, Kashima Antlers yo mu Buyapani, Sidi Guadalajara yo muri Mexique, River Plate yo muri Argentine na Esperance de Tunis yo muri Tunisia. Irushanwa rya Europa League ry'umwaka turimo gusoza ryo ryegukanywe na Atletico Madrid yo muri Espagne nyuma yo gutsinda Olympique de Marseille ibitego 3 ku busa ku itariki ya 16 Gicurasi. Amakuru y'ingenzi yaranze uyu mwaka turangije muri siporo ku rwego mpuzamahanga tuyakomereje mu mukino wa tennis ku marushanwa ane ya mbere akomeye ku isi Grand Chelem. Mu cyiciro cy'abagabo, Umusuwisi Roger Federer niwe wegukanye Australian Open mu kwezi kwa mbere. Mu bagore, Caroline Wozniacki w'Umunyadanemark kazi aza ku isonga. French Open izwi nka Roland Garros yatahukanywe n'Umunyaespanye Rafael Nadal. Hanyuma mu cyiciro cy'abakinnyi b'abagore, Simona Halep w'Umunyarumaniya kazi aba ariwe utwara umwanya wa mbere. Angelique Kerber w'Umudage kazi yegukanye irushanwa Wimbledon mu bagore. Umunyaserbia Novak Djokovic aba wa mbere mu bagabo. Uyu Novak Djokovic kandi yongeye gutwara US Open mu gihe Umuyapani kazi Naomi Osaka yegukanaga mu bagore. Mu gusoza amakuru y'ingenzi yaranze umwaka turangije muri siporo ku isi, twerekeze mu mukino wo gusiganwa ku magare mu irushanwa rya mbere ku isi Tour de France. Ku nshuro y'105 iri siganwa riteguwe ryegukanywe n'Umwongereza Thomas Gerin ukinira ikipe SK yo mu Bwongereza. Urugendo rw'ibirometero 3351 Tour de France yamaze yarukoreshejemo amasaha 83 iminota 17 n'amasegonda 3. Ku mwanya wa kabiri muri iri siganwa rya Tour de France 2018 haje umuholandi Tom Dumoulin ubarizwa mu ikipe ya Sunweb yo mu Budage. Uwa gatatu yabaye Chris Froome umwongereza wo mu ikipe ya Sky ari nawe wari waraje ku isonga mu isiganwa Tour de France ryo mu mwaka 2016 ndetse n'2017. Iyi yari incamake y'amwe mu makuru y'ingenzi yaranze umwaka ushize mu mikino ku rwego rw'isi. Tuboneyeho kandi kubifuriza ishya n'ihirwe muri uyu mwaka dutangiye, ari nako mukomeza kunogerwa na gahunda za radio yanyu mudatenguha. Yari Claude Munyandinda I Kigali.
Claude Munyandinda turagushimiye. Abatwumva rero n'ijwi rya Amerika, umwanya ukurikira wahari w'ikiganiro kwa Nyaburunga mugezweho na mugenzi wacu Jerome Niyonzima ari Bujumbura mu Burundi.
Kwa Nyaburunga. Kwa Nyaburunga.
Kwa Nyaburunga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika.
Kwa Nyaburunga havugirwa ibyerekeye politike, imibano, intwari ibereye, umutekano n'ibindi.
Kwa Nyaburunga giha ijambo abarundi bo mu migwi itandukanye.
Kwa Nyaburunga ni minsi yose kuwa gatandatu no kuw'Imana isaha 12:15 zo kumugoroba. Kwa Nyaburunga
kiremeshejwe na Jerome Niyonzima.
Ikaze ni gwanyu bakunzi b'ibiganiro vya radio Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC. Ndanabipfuriza n'umwaka muhire w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda. Kwa Nyaburunga, mu kiganiro cy'uno munsi tukaba tugiye gushimikira ku vyaranze uruja n'uruza mu mabarabara mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani. Uruja n'uruza mu mabarabara rutunganywa mu ntumbero yo kubahiriza umutekano w'abashoferi, w'ingenzi n'uw'abagenda n'amaguru. Kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo irindwi n'indwi mu Burundi, ingingo yo gutegekanya asiranse y'imiduga yabaye itegeko. Yamara rero ingorane ziracari nyinshi muri ico gisata. Amasanganya nasiba kwibonekeza mu mabarabara, rimwe na rimwe hakabamwo n'ayaturuka ku kutubahiriza amategeko agenga uruja n'uruza mu ibarabara. Hari n'abiyadukiza bakagendesha imiduga batabifitiye uruhusha, rimwe na rimwe bakinyegeza inyuma y'ingendo ya bamwe mu bapolisi baryigiturire bakanateza urubwa ubwo rwego. Izo ngorane zituma amashirahamwe ajejwe ryo gutegekanya no gushumbusha yidoga, kuko basanga bariko batanga inshumbusho isumba kure n'iyo ayategekanywa na asiranse z'imiduga, bakabona yuko hakiri byinshi bikwiye gukogwa n'abegwa n'ico gisata c'uruja n'uruza mu mabarabara. Mbega none igipolisi kijejwe uruja n'uruza mu mabarabara gikorana gute n'amashirahamwe ajejwe gutegekanya no gushumbusha mu bihe vy'impanuka mu kubahiriza umutekano mu ibarabara? Umutekano wo mu ibarabara iyo uhungabanye byo wabigira ingaruka nyabaki ku vyerekeye igikorwa cy'amashirahamwe ajeje guteganya no gushumbusha. Mu kubicijya nino hari abatumire batatu: OPC 1 Roger Bankibigwira, komisere arongoye igipolisi kijeje gucungera uruja n'uruza mu mabarabara, PC mu mfunyafunyo y'igifaransa. Komisere mwaramutse.
Ndagize mwaramutse, ndaramukije abashoferi n'abandi bafata ingendo, nkaramutsa abumviriza isamirizi, nongera ndayikengurukira hamwe n'izindi samirizi ko badahengeshanya kuduha umwanya kugira tugire icyo dushikirije mu ntumbero yo kugira umutekano mu ibarabara wisununure utere imbere.
Urakoze. Turi kumwe kandi na Alain Fernand Nkengurutse, ni intumwa y'umunyamabanga mukuru w'urwego rujeje kugenzura ibikorwa by'amashyirahamwe yo gutekaniriza no gushumbusha ARCA mu mfunyapfunyo y'Igifaransa. Mushinga ntahe, ndakuramukije.
Turabaramukije, tubashimira cyane kuri ubu butumire mwaduhaye. Tubamenyesha yuko mu rwego rujejwe kugenzura ibikorwa by'amashyirahamwe guteganiza impanuka twari twarishinze kugira mwe n'ibi biganiro byo kumenyesha abagendesha imiduga, kumenyesha abene gihugu ibijanye n'amashyirahamwe guteganiriza ikunge nakora n'inyungu bukuramwo. Rero mwebwe musa n'abadutanze mu kudutumira mugabo ejo natwe tuzoza kudodora ku miryango yanyu, tubasaba yuko twokora n'ikiganiro kina kiriya. Twongera twashimira n'ukungene mwama mutwiwumviriza igihe cyose twatumye ko. Murakoze cyane.
Murakoze. Ubundi turi kumwe ni Honorable Tatien Sibomana yaserukira urunani rw'amashyirahamwe yo gutekaniza no gushumbusha mu Burundi ariyo asiri mu mfunyapfunyo y'Igifaransa. Honorable mwaramutse.
Ndakuramukije Jerome, kandi mboneyeho no kuramutsa abumviriza radio bose.
Urakoze. Kumbure mu gutangura mpere mu gipolisi kijeje gucungera uruja n'uruza mu mabarabara. Komisere Bankibigwira, utwigoro mwagize mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani mu gutsimbataza umutekano wo mu ibarabara n'utuhe mu majambo makuru makuru?
Murakoze kunyongera ijambo. Twebwe iyo turiko turakora aka kazi ko gucengera umutekano w'ibarabara, twisunga twishimikiza ibintu bitari bike. Reka mvuge nka bitatu canke bine. Ubwa mbere ni ingene tuja ku rubuga mu nkundire nshishemo akanofunufu gakeye, kuko meni biyenye usanga tuza turavukanisha indimi. Icyo twita deployment sur terrain, ingene abantu tuba duhagaze ku rubuga,
ingene mugabanganya ibikorwa ku rubuga.
Yego cyane. Ni ukuvuga ko turungika abantu, tukabarungika ku rubuga kugira bacungere, bacungere ko abariko bagendesha ibyuma bariko babigira neza, abo binaniye tukabakebura mbere harashika naho tubahana. Icyo ni kimwe. Hariho icyo nukwita amategeko y'akazi. nukuvuga ko batekeza kugenda bafise ubutumwa butomoye bagiye gukora bwanditse kugira bamenye icyo bakora bakaronka amabwirizwa imbere kugenda tujita mu rurimi rw'akazi briefing amaniye bagarutse akagira debriefing kuko ni umenya kuraba icyakugoye ingena akazi kagenze kugira bukeye kugira ikihindura mu byo twigishije byaba ibijanye ningene aya matara yo kwibarabara fetri korora kora byaba ibijanye nibi inye byuka abantu bakwikwirinda ingendo zimwe zimwe nk'ibi byo gupakira barenza kugenda ku muvuto kutari wo kwa kutuza ibiciro by'itike ibi bintu byo kunywa bakaboregwa hama bakaja kuri vora canke bakafata ibyera mutwe hama bakaja kuri vora ibyo byose twarabikoze kandi muri rusange byaragize icyo bitwungura byaragize intambwe biduteza
akoze reka kumbure mbanze simbire kwa honorable Tatien Sibomana ku ruhande rw'amashyira hamwe ajeje guteka no gushumbusha mu bihe by'amasanganya umwaka wa 2018 muravuga muti gikorwa cha police ijejwe urujanuruza umutekano mu barabara muragikenguruka
urakoze navuga ko turakenguruka kuko ntibahagaritse gukora hanyuma biraboneka ko hariho na bimwe bimwe mbere bariko barakora neza gusumba kumbure mu bihe biheze ariko rero agahazeho n'ubukaracariho kandi birumvikana uko ibyo byose babiyejeje mu mwaka umwe mu mwaka uzarumva akazi ko bagahetse nicyo gituma tuvuga tuti ibikiriho babandanye ibibazo bikiriho babandanye babikemura ibyo nabyo ni ibijyanye n'ingene bocungera neza ingene amategeko yo kugenda yo kugendesha imiduga akurikizwa n'abashoferi bakaraba ibisabwa byose kugira umushoferi abe mu mategeko novuga kutarenza abantu bategerezwa gutwara kutarenza ibintu ibyo byose igipolisi kikabishungera koko kuko biri mu bituma amasanganya aba menshi ibyo ndabivuze kubera hari ibindi bituma amasanganya aba menshi bikumbure bitari mu minwe y'igipolisi kijejwe uruja n'uruza ku mabarabara bishobora kuba bitari mu bushobozi bwabo cyanke uburyo bafise bakoresha budatuma ari bubabazwa ibyo bikogwa ariko ibikenewe tubasabye ko burushirizaho kubikorana ubwira kandi ata mwana wa mama atani biturire uko ngaha tutabishanye naho baba ariko baratera intambwe agahaze ku karacariho ngira ngo wo muri arakaraza kubivuga ariko na jewe ntabwire ico ndabivuze ko ho mu mwaka uheze amashira hamwe yasohoye hafi imiliyaridi 8 suguru tunganiriza abahuye n'izo mpanuka canke impfubyi zasizwe n'abahuye n'izo mpanuka murumva rero umwaka uheze
ubuza yo yasohoye ayo yinjije nayo angana gute
ayo yinjije
uri kwarumviriza aragira ati none kwa yasohotse yinjije nayo dutanga yoyo
ayinjiye washaka arasumbayo mugabo ubiravye ukinjira mu ngene biharugwa muri ibi by'amasiranse usanga atari kirenga kuko urabona mu gushumbusha umuntu haba hakozwe byinshi hari amahera twagwa n'ibikoresho by'amakompanyi hari amahera twagwa n'abakora ku kazi bahembwa bavuzwa bagira ibyo byose biharuye rero uca usanga iyo yatanzwe ari make cyangwa ibi yakokungana n'ayasohotse mukaba muzi naho komanda PCR atasiba gutera kamu tuzora ibyo bizoba mu mugabo turazi ko mu minsi yeze umwaka naho isigaye iminsi ari mike ama impanuka zose zizosubira kwiyongera usange kumbure ejo umwaka uzohera dushitse nko ku 600,000 murumva rero ibyo bituma hapfamo abantu benshi akakubamba imwe bimuga byinshi n'ingaruka bivyo byose bitera mu miryango no mu gihugu nico gituma rero twebwe niko turagerageza tugashumbusha naho tudashimisha bose mugabo turagerageza kugira ngo kamema abahuye n'izo mpanuka ntibace
babumura gerageza gushumbusha muranateganiriza amasanganya n'impanuka reka nsimbire muri arka numve uwaserukiye umunyamabanga mukuru w'urwego bariko baravuga igikorwa cy'amashyirahamwe yo guteganiza impanuka no gushumbusha mu bihe by'amasanganya mwe mu mwaka w'2018 muravuga muti iki gikorwa cy'ayo mashyirahamwe mu gihe amanota angana gute
mwakoze cyane kumpa aka kanya ubwa mbere nagira mvuge nkosora kano gatoyi tasiano yaraje kuvuga umwaka uheze ntiharishwe imiliyari 8 mugabo ama isanganyo ribaye haruwiziriwa haroni zitariwa ku buryo usanga zikiri mu mburano cyangwa ugasanga umuntu aracagwaye ntarakira mugabo baramutegekaniriza barashira iruhande rizo miliyari 8 nayarishwe nayo bashitse iruhande atarasuhuka
mugabo tekanijwe
ego rero tuvuga duti insanganyo zo muri 2017 zingana n'imiliyari 8 mugabo zose ntizarishwe hama mwabaje akabazo ngo naye hari hinjiye angahe turavye mu bintu bijanye n'imiduga hari hinjiye imiliyari 12 nuko bavuze ati si menshi cyane kuko turavye ku mafaranga ijana imiduga ziri ubwoko ibiri hari abafata garanti bavuga ati imwe responsabilité civile imwe ikingira ubundi akaba nandi bafata yama ibikingira bafata nibindi n'izindi couverture rero turavye kuri abo ya assurance menshi bafata ku mafaranga ijana 83 niyo ategekanizwa kuriha isanganya ibyo bikaba byabaye mu 2017 ariko twebwe tuvuga duti birenze 65% ku ijana byavyamaze kurenga ngarumva rero byashitse ku 83 tuvuga duti umwaka wa 2017 ntivyagenze neza na gahoro
kwa nyaburunga
icyo ni igice cya mbere cy'ikiganiro kwa nyaburunga aho twari ko turabira hamwe byaranze uruca n'uruza mu marabara mu mwaka w'2018 ndagushimire OPCR Roger Banki Bigwira nibutsa yuko uri komiseri arongoye igipolisi kije cyo gucungera uruca n'uruza mu marabara PCR mu funyafunyo y'Ifaransa wakoze kwitaba kintu kiganiro
ndakengurutse na Jeko mwandi ya kara kandi n'uwundi munsi bizokenerwa muri ampamagara
urakoze ndagushimire nawe honorable Tassien Sibomana nibutsa ko muri kino kiganiro yaserukiye urunani rw'amashyirahamwe yo guteganiriza amasanganya no gushumbusha ariyo asire mu mfunyapfunyo y'Ifaransa wakoze kitaba kino kiganiro
mwakoze kudutumira kandi n'ejo tuzobitaba
urakoze ndagushimire nawe Alain Fernand Nkengurutse nibutsa ko wari intumwa y'umunyamabanga mukuru w'urwego rugeje kugenzura ibikorwa by'amashyirahamwe yo guteganiriza impanuka no gushumbusha arka mu mfunyapfunyo y'Igifaransa wakoze kitaba kino kiganiro
turabashimiye namwe mwadutumiye ku izina ryacu no ku izina ry'umunyamabanga mukuru ajejwe arka ariwe twaserukiye
urakoze nshimire nawe wariko uragikurikirana nongere mwese ndabipfurize kuranirwa mu mwanya n'ubuvyanyi n'umwaka muhire uzira amasanganya wo mu 2019 murakoze
Kwa nyaburunga
cari kirameshejwe na Jerome Niyonzima
Kwa nyaburunga ni misi yose kwa gatandatu no kuwimana isaha 12:15 zo kumugoroba
Kwa nyaburunga ni kuri radio Ijwi rya Amerika
turamushimira twe mugenzi wacu Jerome Niyonzima kandi Jerome kumwihariko tukwifurije umwaka mushya muhire nawe nawe kandi zera ko niba uri muhira cyangwa se uganira n'inshuti ubu mufite ibihe byiza muri uyu mwanya abatwumvaga mwese namwe ndabashimiye kwa mwakomeje gutega amatwi ibiganiro byacu uyu munsi ndetse n'uyu mwaka wose turimo gusoza muri iyo cyo gusoza umwaka rero ndabibutsa ko radio Ijwi rya Amerika ni radio yanyu twubaha ibitekerezo byanyu mujye mubitugezaho tubigeze kuba twumva buri munsi twubaha kandi n'inama mutugira mu buryo bunyuranye mukomeze rero mugire ibihe byiza mwumva radijwi rya Amerika mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi musoze umwaka neza kandi uyu mwaka tugiye gutangira nejo bundi kuwa kabiri uzababere uw'amata n'ubuki cyane cyane mwumva radio ijwi rya Amerika.